Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaye mwiriwe camwaramutse bakunzi b'ikiganiro yaga muherereye mu mpande zine z'isi. Ndabibutse ko mutwumviriza no kuri West Atua Kaburungo Ngea Kaburungo Enfo. Jewe na kibashikiriza nitwa Mabre Kavunja Pori. Tudatebye duhere mu Rusenda. Ikibazo cyo kuri amahera y'ishuri ku banyeshuri bo mashuri y'intango n'ayisumbuye kizacatorerwa umuti. Nkuko byahoze kuva mu mwaka uheze, umunyeshuri wo mashuri y'intango azorihirwa amafaranga 3,200, nayo wo mashuri yisumbuye akaba azorihirwa amafaranga 5,500 y'amafaranga ya Kongo. Iyo ngingo yafashwe kuva kuri wa kabiri igerekerezo rya 18 ya Kanga 2018 n'abahinga mu by'indero bo muri territoire ya Fizi bafatikarije n'abagira neza ba Aseri banonosoye iby'indero. Murongwe tameje twifungurwa ku mpunzi zo ku isi yose yahinyanyuye uburyo bwo gutanga ibiribwa ku mpunzi zo muri site ya Murongwe. Kuva mu kwezi kwa Nyakanga 2018 azohora agaburwa ibifungurwa bitarinze guca mu ikarata ikoresha ubuhinga bwa M-Pesa. Dutega amatwi ku impunzi z'Abarundi zakiriye ubwo buhinga bushasha kuri mikoro ya mugenzi wacu Mihari Kordonchi asanzwe akora i Murongwe.
Mwe turashimye uko badupokeza aha mu nkambi y'Murongwe, ariko ntitubishimye neza. Dusigaye dupokera amahera make ya gose $11, ariko ibi ntituko turabishima kubera n'ivyo baduha muri pampu baca bagenda kubiduza igiciro. None twe twumva tuzobaha guti impuzu ntituronka, ikintu cyo cyarugura amazi kuyaronka ni ngorane. Mwino kambi iwacu y'Murongwe ntituronka n'amazi, amatelefone hari abatarayaronka, abandi birirwa bararya amafaranga mugatwirwe natwe ntibaduha.
Tubandanirize ku inkuru ivugwaho nyene Murongwe. Uyu munsi no harangira urugendo rw'umukenyezi Catherine Wisney aserukira Aseri mu karere ka Afrika y'Ubuseruko iyo hagati n'uburaruko muri territoire ya Fizi. Nkuko yabivuze ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 19 Nyakanga 2018 aho yagendera ikambi ya Rusenda, uwo mukenyezi yabisubiyemwo ko intumbero y'urwo rugendo kwari ukumviriza ingorane z'impunzi hamwe no kuraba ibiraje ishinga abagira neza bakorera mu izoni izo mpunzi ziherereyemwo. Tubananirize aho nyene Murongwe. Pame yahagaritse uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 21 Nyakanga itangwa ry'ibifungurwa ku mpunzi nshasha z'Abarundi zo muri site ya Murongwe ziva mu bigo vyakiriro Sange Kavimvira na Monge Monge. Ido ni ido na mugenzi wacu Alexandre Bizimana.
Ishirahamwe mpunzamakungu rijejwe ibifungurwa Pame ryaratanze udukarata two gusumisha ku miryango 200 yo mikami impunzi z'Abarundi ya Murongwe guhera kuri wa kabiri igenekerezo rya 18 Nyakanga uyu mwaka wa 2018. Iyo miryango ikaba ari mishasha muri iyo kambi, ikaba ari yajiva mu bigo byakirirwamo impunzi by'imfatakibanza aribyo Sange Kavimvira na Monge Monge. Iryo gabura ry'utwo dukarata rikaba ryabaye guhera ku wa kabiri igenekerezo rya 18 gushika ku wa gatanu igenekerezo rya 21 Nyakanga uyu mwaka.
Nanje ndashimye ndi muri umwe muri babandi baruswa dukarata kuko twari tumaze iminsi twarakoze ko tutararonka bamwotwongerereza kuko usanga nk'ufise umuryango mwinshi bimugora kugira ngo dushobore gushikana ku kwezi kuko usuma mutuntu dukeya tudakwiye nko mu kindi gihe nkuko mwaba mutwita mukatwita mukatwongerereza muzaba mukoze.
Utwo dukarata tukazofasha iyo miryango nk'izindi mpunzi zo mu Rusenda ni Murongwe mu gusoma imfungurwa zitangwa na PAM mu isoko yabigenewe uku kwezi gutashe, aho iryo shirahamwe riba ryarungitse amahera muri utwo dukarata nyene. Abagize iyo miryango barashimira iryo shirahamwe kuba ryarabaronkeje utwo dukarata, bongera basaba kongererezwa amahera basanzwe bahabwa ko bavuga yuko ari make.
Ndasaba nk'ishyira mu byaduha imfashanyo y'udukarata yuko botwongereza irasiyo ikwire ko irasiyo baduha n'ishyura kutubaza ukwezi ko bashyira nk'udufaranga dukenya. Kandi ikindi kintu jewe ndasaba yuko boduha amavuriro ngaha hagati mu nkambi.
Mumenya ko utwo dukarata twasubiriye amahera y'impapuro yahora ahabwa izo mpunzi zo muri ayo makambi abiri guhera na mbere.
Niho nsozereye ikiganiro ni Serge Bisimwa yakibateguriye ahagarikiwe na Jack Ora kuri mikoro yari jewe Mabre Kavunja Pori. Imana ishishikare kubarinda na ubutaha.